Uhawe kaze mikiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ibyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana tukarimbura insiguro yavyo. Ni kiganiro gitanga inyigisho z'ibyanditswe byera mu kiringo cy'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero wo turonderako igihe ugira icyo ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe.
Ndaguhaye kaze nshuti nawe mugenzi mukunze washimye kubana natwe muri kino cyigwa cy'inyigisho za Bibiliya. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Ndakwibutse yuko zino nyigisho uzitegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ukazishyikirizwa na Pastori Samuel Sabimbona. Mu cyigwa cyacu giheruka twarumvise inyigisho nyinshi za Petero ku by'ukuzuka kwa Yesu Kristo. Petero yabwiye Abayuda yuko atahandi boronka amahoro atari mu kwizera Yesu Kristo n'ukwihana ibyaha byabo. Twarumvise ku ishengero ryinshi cyane ryaciye ryizera rikihana, ariko abaherezi nabo bagatangura gutuza abavuga ubutumwa bwiza. Twarabonye yuko umugwi w'abasadukayo wari mu ba mbere bagwanya Petero na Yohana, kandi abo basadukayo bari mu bakuru b'idini. Twarabonye yuko keshi ishengero ntirigwanywa n'abari hanze yaryo, ariko cyane cyane rigwanywa n'abari mu idini ariko banse kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Reka rero umunsi dushishikare n'ikigwa cyacu turabira hamwe ingene ishengero ryabandanije gukura no gukomera naho intambara zitari zibuze. Ijambo ry'Imana ridufasha muri kino cyigwa cyacu turarisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gihimba cya 4, turahera ku murongo wa 5 tugeze ku wa 37. Dutangure rero turabe ibyabaye ku ntumwa Petero na Yohana bukeye baraye bashyizwe mu ibohero. Turasoma muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igihimba cya 4 umurongo wa 5 n'uwa 6 havuga ngo: bukeye bwaho abashingantahe babo abakuru n'abanyabwenge b'ibyanditswe bakoranira i Yerusalemu. Anasi umuherezi mukuru, Kayafa, Yohana, Alekisandero n'abo mu muryango bose w'abaherezi bakuru. Turibuka yuko abo bantu babiri Kayafa hamwe na Anasi aribo bakiriye Yesu urubanza rwo gupfa. Twumve rero ubunaho ikibazo babajije. Dusome ku murongo w'indwi haravuga ngo: babashyize hagati barababaza bati, n'ubushobozi ki canke n'izina ki byabateye gukora ibyo? Aho rero babajije ububasha bwashoboje Petero gukiza uwavutse amugaye. N'ukwigisha abantu kugeza aho bihana ari bihumbi nk'ibyo kandi batari babyiteze. Reka turabe uko Petero yabishyuye ku murongo w'8. Ngo nuko Petero yuzuye mpemu yera arababarira ati, yemwe bashinga ntahe b'abakuru n'abakuru. Hano Petero yagira avuge yuzuye mpemu yera. Ntikwari kukiri ukubatizwa muri mpemu yera gusa, yari yuzuye mpemu yera, yarimwo ubushobozi budasanzwe. Nshuti yanje, nagomba ndakubwire ngo natwe uwo munsi turakeneye kuzura mpemu yera. Igihe wizeye ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, aca kubatiza muri mpemu yera akagushira mu mubiri umwe n'abandi bose bamwizeye. Petero rero aravuga ku murongo wa 9 n'uw'icumi ati, uwo munsi ko dusambishwa ku byo twagiriye neza umuntu yanyogomba kandi n'icyamukijije. Nimumenye mwese n'ubwoko bwose bw'Abisirayeli yuko ari mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti uwo mwebwe mwabambye, Imana ikamuzura mu bapfuye ko ariho hatumye uwo munsi ahagarara imbere yanyu akomeye. Petero yabivuze uko biri atagucisha iruhande. Natwe turakeneye kwambika ububasha bwa Mwemu Yera kugira ngo ntitwigere dutinya gushingira intahe Yesu Kristo ku byiza yadukoreye no kuvya dushoboza gukora byose. Petero yarongeye kuvuga ibya Yesu Kristo nk'uko tubisoma ku murongo wa 11 ngo uwo niwe buye mwebwe abubatsi mwatituye kandi ryahindutse irigumye ifuruka. Petero yashishikaye gushimikira ku bintu bibiri bivuga neza ibya Yesu Kristo. Icya mbere nuko Yesu yabambwe hanyuma kazuka. Ikigira kabiri nacyo nuko Yesu Kristo ari we buye nk'uko byanditswe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igihimba cya 16 umurongo wa 18 ngo kandi kuri urwo rutare nzogubaka ko ishengero ryanje. Ugo rutare none ni iki? Ugo rutare ni Yesu Kristo. Muri kino gihimba cya 4 kigi gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kuri uwo murongo wa 11 niho Petero yabibukije ati uwo niwe buye. Iryo buye rero si shengero kandi si Simoni Petero, ni Yesu Kristo umunyanazareti. Uwo niwe yabaye uwugumye ifuruka. Ibyo vyabonekeye mu kuzuka kwiwe. Reka twumve ingene Petero yashishikaye yerekana yuko Yesu ari we soko y'agakiza. Dusome umurongo wa 12 haravuga ngo kandi nta wundi agakiza kabonegwamo kuko atarindi izina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamo. Muri Yesu Kristo niho agakiza kabonekera. Aha ku isi hari abantu benshi bahambaye. Hari abafise amafaranga n'icyubahiro birenze urugero. Hari abafise mbere n'ubwenge bakaba barurangiranwa mu bantu. Ariko abo bose nta n'umwe ashobora gukiza umuntu. Ibyabo biherera mu rupfu no mu kubora gusa mu gihe batihanye. Nshuti yanje, naho wobura umunyacubahiro ahambaye ariko ukabutizeye Kristo Yesu, iherezo ryawe n'urupfu kandi ruzokurikirwa n'urupfu rw'ibihe bidashira. Nshuti yanje, uwizeye Kristo Yesu agakizwa niwe afise ubugingo. Mu madini amwe amwe hari abafise umwami wabo bizera, ariko bizera uwapfuye ntazuke. Ariko mu bami bapfuye bakazuka hari umwe gusa. Mu bami bapfuye hari umwe gusa yazutse, ni Yesu Kristo. Niwe mwami wenyine isi yose yemeza ko yazutse mu bapfuye. Abandi bose naho bo basenga bakabagira abakuru b'idini ryabo, abo bose barapfuye barabora. Kandi ababashimikira ko bobo barazi yuko Yesu yapfuye akazuka mu bapfuye naho base kumwizera. Igikorwa cy'uwo Yesu Kristo umunsi nicyo yakoze ku musaraba apfira ibyaha by'abari mu isi, maze yarahambwe. Ariko inyuma ku munsi ugira gatatu yarazutse mu bapfuye, ubu ni muzima, izina ryiwe nirihabwe icyubahiro. Uwo rero Yesu igihe yari akiri mu nda nk'uko tubibona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igihimba cya mbere umurongo wa 21, umumarayika yabwiye Yosefu ati uze umwite Yesu kuko ari we azokiza abantu biwe ibyaha byabo. Izina ryiwe, izina Yesu Kristo, kuva mu ntango ni umukiza. Umwemeye wese mu by'ukuri yemera ko ari umukiza. Nk'uko twabibonye, nta rindi zina munsi y'ijuru ririho rishobora kugukiza mugenzi. Ibyagezwe, idini cyangwa imigenzo, ibyo nta na kimwe coshobora kugukiza atari Yesu gusa. Eka na ya yandi mazina usanga avugangwa mu madini atandukanye, nta na rimwe rishobora gukiza umuntu ibyaha byiwe atari izina rya Yesu Kristo ryonyine. Petero rero igihe yabwira ba banyabwenge b'ibyanditswe n'abashingantahe yuko atarindi zina twahawe ryo gukirizwamo yarabumvishije yuko idini yabo atacho iri bubamarire. Munyuma baciye barekura za ntumwa babuze ingene boziha igihano. Babonye ko Petero na Yohana batigishijwe cyane iby'ibyanditswe by'Imana, ariko bikaboneka yuko babizi, niho baheza bagatahura yuko ari Yesu Kristo wenyine yabiyigishirije kandi ari we abashoboza muri byose. Burya rero abakristo bose byari bikenewe yuko bobamwo ubwenge n'ibimenyetso biva kuri mwemu yera, naho boba bataciye mu mashure maremare y'iby'Imana. Babanyedini n'abakuru barabonye iby'intumwa zakoze ko ari byiza gusa, baciye babura uko babigenza. Usomye ku murongo wa 14 n'uwa 15 turabona ibyabashikiye havuga ngo, kandi babonye uwo muntu yakijijwe ahagararanye nabo babura icyo bavuga, barabataramura maze bajya inama. Abo bantu naho babuze icyo bavuga, si kuvuga yuko inyigisho za Yesu zoba zarabanyuze. Ikibonekeza nuko batihanye, bo bagomba gusa kwangiriza ijambo ry'Imana ryadoma urutoke ku byaha ridacisha iruhande kandi rikamamaza izina rya Yesu Kristo uwo baterekwa. Twumve ibyo bagiye inama nk'uko tubisoma ku murongo wa 16. Uwo murongo wa 16 uravuga ngo, bati mbega aba bantu tubagire dute ko byamenyekanye mu baba i Yerusalemu bose yuko bakoze ikimenyetso kibaye rurangiranwa, natwe ntidushobora kubihakana. Byari bigoye guhakana ibitangaza kuko byakoreka ku mugaragaro, n'abasadukayo barabibonye naho barabahakanyi bakomeye. Iyo mwemu mbi y'ubuhakanyi niyo ituma n'uwo munsi abantu banka kwizera Yesu. Bagira bati, hamwe twobona igitangaza twoca twizera, ariko naho babibona birabagora kwizera. Ukwizera ntikuva ku kubura ibimenyetso, kuva ku mitima itabigomba. Reka twumve ingingo zigayitse abo baherezi baciye bafata kugira ngo ijambo ry'Imana ntiryamamare hose. Usomye ku murongo wa 17 n'uwa 18 haravuga ngo, ariko byoye kurushiriza kwamamara mu bantu, tubihanize cyane ntibongere kugira umuntu n'umwe babarira muri iryo zina. Babahamagaye barabihanikiriza ngo ntibagerageze na gatoyi kuvuga cyanje kwigisha mu izina rya Yesu. Naho babihanikirije, Petero na Yohana bahagaraye magabo bashinga intahe ko badashobora kumvira abantu ngo bareke kumvira Imana. Dusome ku murongo wa 19 kugeza kwa 22. Petero na Yohana barabishyura bati, namba ari byiza mu nyonga z'Imana, kubumvira kubarutisha Imana ni mubihitemwo, kuko tweho tudashobora kureka kuvuga ibyo twabonye n'ibyo twumvise. Nabo bongeye kubihanikiriza barabarekura babuze uko bobahana kubw'abantu, kuko bose bahimbaza Imana ku byabaye. Kuko uwo muntu yakozwe ko icyo kimenyetso cyo kumukiza yari arengeje imyaka 40 avutse. Abo baherezi n'abakuru b'idini nibo bari bafise imitima ikomantaye, ariko abandi bo bari buzuye ishimwe mu mitima kubera ibitangaza babonye intumwa zikora, bakamenya ko biva ku Mana. Imana yacu irakomeye. Ibaze nawe mugenzi, kubona ikiza umuntu amaze imyaka 40 avutse amugaye. Mbega Imana kubera iki itamukijije imyaka y'imbere canke akiri muto? Aho umwe wese yokwibaza icyo kibazo, ariko Imana yacu ikorera igihe cyayo kandi yishyurira igihe cyayo. Menya nshuti yanjye mugenzi, no kuri icyo kibazo cyawe umaranye igihe wizere umenye kw'Imana ifisi gihe yashingiye ikibazo cy'umuntu wari we wese ibikora uko igomba kandi no mu gihe igombeye. Kandi ndibaza ko aho uri ubaye wewe nyene ubwawe, haba aho ku mutumba, haba aho mu gisagara, atari wewe wenyene woba ufise amakenga y'ibibazo byawe. Ariko Bibiliya itubwira yuko naho uwo muntu yari afise ikibazo mu bandi bantu benshi bo muri icyo gisagara, niwe wenyine yakijijwe araharigwa n'ibyaha byiwe. Petero na Yohana nabo ntibacitse intege, barushirijeho gushingira intahe ububasha bwa Mwemu Yera. Reka dusome umurongo wa 23 n'uwa 24 ingene babyifashemwo bavuye mu ibohero. Haravuga ngo, nuko barekuwe basubira muri ba bagenzi babo babiganira iby'abaherezi bakuru n'abakuru bababwiye byose. Nabo babyumvise bavuga n'ijwi rirenga babwira Imana n'umutima uhuye bati, Databuja, ni wowe waremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibirimo byose. Petero na Yohana bamaze kurekugwa bakorana igishengero rinini cyane, baribwira ibyabaye byose, ngo bose baciye basenga n'umutima uhuye bashima Imana bati, ni wewe Mana waremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibirimo byose, ni wewe Mana rurema. Ese yaba amashengero y'iki gihe yari azi neza yuko Imana ari yo rurema, bakumva ingene Yesu Kristo ari Imana? Eka noneho ibiboneka muri kino gihe nuko hari byinshi mu ishengero byamaze kononekara, ugasigara usanga abantu barondera gusayangana gusa. Ibyo akaba ari byo bifise uruhara runini muri ayo mashengero. Ishengero rya mbere niryo ryari ryuzuye ububasha, iryo ryari rizi neza yuko Yesu Kristo ari Imana. Tubandanije gusoma ku murongo wa 25 n'uwa 26, turumva ingene bashishikaye gusenga bamaze kumva inkuru ya Petero na Yohana. Uwo murongo iratubwira ngo, kandi wavugiye mu kanwa ka sogokuruza Dawidi umusavyi wawe, ubivugisha Mwemu Yera, utabanyamahanga ni iki kibateye umuvurungano? N'amoko yagiriye ingingi iki iby'ubusa? Abami bo mu isi batonze urugamba, n'abakuru bakoraniye hamwe kurwanya Uhoraho n'uwo yarobanuje amavuta. Ubu buhanuzi buravugwa muri Zaburi ya 2, bukaba bwatanguye gushitwa aho babamba Yesu Kristo. Urwanko rutuma abantu bagwanya Imana nago rwagiye ruhererekanwa mu myaka yakurikiye ibambwa rya Yesu Kristo kugeza mbere n'uwo munsi. Dukurikiranye isengesho rya Petero na Yohana na babigishwa bari kumwe nawe muri iki gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa umurongo wa 27 n'uwa 29. Haravuga ngo, kandi by'ukuri muri iki gisagara Herode bo na Pontiyo Pilato hamwe n'abanyamahanga n'imiryango ya Isirayeli bakoraniye kugwanya umushumba wawe Yera Yesu uwo warobanuje amavuta, ngo bashitse iby'ukuboko kwawe n'inama yawe byari byarashinzwe byose ko bizoba. Kandi none Mwami, laba imihigo yabo, uha abasabyi bawe kuvuga ijambo ryawe bashize amazinda gose. Muri iryo sengesho turumva ko basaba ububasha bwo kurindwa no kubandanya gushinga intahe atabwoba. Iryo sengesho rero bagize rirangirira ku murongo wa 30, bavuga bati, ukiramvuye ukuboko kwawe gukiza indwara, ibimenyetso n'ibitangaza bikogwe mu izina ry'umushumba wawe Yera Yesu. Haleluya. Nuko bagiheza iryo sengesho bose baciye buzuzwa Mwemu Yera. Reka tubisome ku murongo wa 31 turabe ibyakurikiye. Ngo bahejeje gusenga aho bakoraniye haratigita, bose buzuzwa Mwemu Yera bavuga ijambo ry'Imana bashize amazinda. Ibyabaye aho hantu biratwereka ukuntu ishengero rya mbere ryari ryuzuye ububasha. Reka twongere turabe ubumwe bwaranga abakristo ba mbere nk'uko dusoma ku murongo wa 32 wo muri iki gihimba cya 4 cyo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Haratubwira ngo benshi mu bizeye bari bahuje umutima n'inama, kandi nta n'umwe yagwanira ikintu cyose atunze ngo niciwe, ariko byose barabisangira. Dushishikare dusome umurongo wa 33. Haravuga ngo, kandi intumwa zashingira intahe ukuduka k'umwami Yesu ziri n'ubushobozi bwishi, kandi ubuntu bw'Imana bwishi buba kuri bo bose. Nta mukene yari muri bo, kuko abari bafise amatongo bose canke inzu babigurisha bakazana ibiguzi by'ibyo bagurishije bakabishyira imbere y'ibirenge by'intumwa, maze bakabigabanganya abantu umuntu wese uko akenye. Na Yosefu w'intumwa zise Barunaba, risobanurwa ngo umwana wo guhanura Umulewi yavukiye Kupuro, yari afise itongo ararigurisha azana ibiguzi byaryo abishyira imbere y'ibirenge by'intumwa. Bari babayeho mu bumwe n'urukundo rwishi biva kuri Mwemu Yera, ariko ntibyamaze igihe kirekire, kuko inyuma y'igihe gito abakristo benshi baciye batwagwa n'ibyifuzo by'umubiri. Ibi nabyo bikaba bitegeka umuntu kwigungirako. Uwo munsi biraboneka ko ishengero ry'icyo gihe ataho risa risana n'iry'uwo munsi. Uwo munsi hariho kudahuza umutima n'inama mu mashengero atari make. Hariho kandi ukudasabikanya mu bakristo nta gusangira kukiriho. Uwo munsi umwe wese n'ukwimenya, nta kubabarana kukihari nk'uko byari biri aho hambere. Ibi bisigura ko urukundo rwatitutse. Ijambo ry'Imana riratubwira ko dukwiye gukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda. Reka mbere tubisome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igihimba cya 28, umurongo wa 39. Haravuga ngo, mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda. Imana ishaka ko tugira urukundo nk'uru rwari mu ishengero rya mbere. Abari muri ryo bari babayeho mu rukundo rutangaje, nk'uko tubisomye ku murongo wa 34, ko atamukene yari muri bo, basangira byose bakagabura ibyo batunze byose. Ibaze namwe ahantu atamukene n'umwe abaho. Iki nicyo Imana ishaka, ko atamukene abaho. Imana yaturemye kugira ngo tugiriranire urukundo, dufashanye, kuko ibyiduhera ku isi byose tubisigaho. Uko tuza ku isi niko tuyivamo atacyo dutwaye. Umusabyi w'Imana Pawulo ariko arandikira Timoteyo niwe yabivuze ati, kuko atacyo twazanye mu isi kandi atacyo dushobora kuyivanamo, ariko iyo dufise ibyo turya n'ibyo twambara biba bitubumbye. Uwo munsi abitirirwa izina ry'Imana cyangwa abakorera Imana hari abatagishobora kumenya intumbero yabo aha ku isi cyangwa ibyo barimo. Ugasanga baravanga byose, ntibakibumbwa n'ibyo bafise. Bashaka imiduga myiza kugira ngo baronke ibyubahiro, bashaka amazu meza kugira ngo baboneke ko bahambaye. Ariko abarongorwa na Mwemu w'Imana nibo bana b'Imana. Nshuti yanje, ibyo twogira byose mu isi tutariko turarongorwa na Mwemu w'Imana turabahombe, turabakene. Pawulo ati, iyo dufise ibyo turya n'ibyo twambara biba bitubumbye. Mukunzi uri kurakurikira kino cigwa cy'inyigisho za Bibiliya, wibuke ko atacyo wazanye mu isi kandi atanicyo ushobora kuyivanamo. Uheze usabe Mwemu Yera akurongore kugira ngo utunge kandi uronke iby'Imana ishaka gusa. Ububasha bwa Mwemu w'Imana bugerera mu mutima utagira karohe. Umunsi ishengero ryagiye mu ntege nke kubera ko abakristo basigaye barazwa ishinga no kwirundaniriza amaronko, kandi hakaba n'amacakubiri akaba agomba kuganza mu biyita b'Imana. imana yacu irankurunuka ibyo bintu bibiri amaronko n'amacakubiri. Pawulo niwe yandikira ishengero ry'i Roma aribwira ati, ariko bene data ndabingingira kwitegereza abazana ibyo gutandukanya n'ibitsitaza bidahura n'ibyo mwize mubazibukire, kuko abameze batyo umwami wacu Yesu Kristo atariwe bajakariye ariko n'inda zabo, kandi bohesha imitima y'aberanda amajambo meza n'ibyo kubanezereza. Mukunzi wanje wari kurakurikira kino cyigwa cy'inyigisho za Bibiliya, urabona ko amacakubiri n'amaronko ari ibintu bibi cyane. Mu mashengero bene abo bantu bariho, kandi nawe ukwiye kwisuzuma ukaraba neza kujakariye umwami wacu Yesu Kristo, urongogwe na mwemu yera kugira ngo ukore ibimuhimbara. Emera urukundo rw'Imana ruganze mu mutima wawe, ubone gukunda no kwitaho abandi. Reka turangize dusenga. Mana yacu, turagukengurukiye kuri Imana y'ukwizigirwa, Imana igira ubuntu bwishi, kandi ijambo ryawe niryo ryigisha abantu kumenya icyo dukwiye gukora. Warakoze gutanga mwemu yera ngo abariwe arongora abavuga butumwa. Ndasengeye abariko barumviriza zino nyigisho za Bibiliya, uwagomba kugendana na Yesu umuhishurire ko atobishobora atarongowe na mwemu yera, kandi mwemu yera aba mu mutima utagira karohe. Numuhe rero kwihana ibyaha byiwe byose, hanyuma umuhe mwemu yera amukoreshe ibyo tumizina ryawe rihabwa icyubahiro, nawe azoragwe ubugingo budashira. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Kigwa cyacu cyo kuri uno munsi kigarukiye ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguheza agire.
Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana cy'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http://www.tw.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi cyangwa ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro cyamaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe byera. Ugomba ufite icyo wunganira cyangwa ubaza, twandikire. Email ni tweburundi@gmail.com. ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa tweburundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro, inomero ni 22 24 26 57 57, mu masaha y'akazi, canke kuri telefone ngendanwa inomero ni 69 72 77 74 93. Udusanga kandi kuri WhatsApp nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguheza gire.